wibaziki ni kigani roki guhumanya ugu shikiriza ichi umbilo chawe kubivugwa hija no hino gereke jikihugu chuburundi
wibaziki
kwa kure andika utunga aliyo mesaje change uturungi kire amajwi aliyo audio
wibaziki
Turabaha ikaze bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe namwe bakunzi ba kino kiganiro wibaziki Prosperi Nzisabirani jenda bashikiriza kino kiganiro kuri Radio Nzamba gateka kawe mubinga bw'ivyuma turi kumwe na Inosa akubwimana Dusire tuwahi kaze muri kino kiganiro. Ikiganiro ni wibaziki kuri Radio Nzamba agateka kawe. Uno munsi tugaruka kwikugwa ku Burundi mu rutonde rw'ivyigwa mu nama ya ONU y'umutekano iryo kugwa rikaba ryimfata kibanza kuva kuri uyu wa kane ikigarama uno mwaka ni kuva ku igerekezo rya kane ikigarama uno mwaka w'2022 wibaze iki kuri iyo ngingo yafashwe n'ibyo bihugu biri mu nama ya ONU y'umutekano bega kuvyoba byasabwe n'u Burundi byovyo mubona bizoshigwa mu ngiro ni muri kiro kiganiro wibaze iki aho muza kutwakura cyanke mukaturungikira ijwi bugashikiriza intererano yanyu tutarinze guteba witwa Gervais Nibigira akaba yamaze gushikiriza icyumviro ciwe nawe twumve icyo avuga kuri iyo ngingo
ubwo di Burundi mu bihugu birabwa n'umugwa woni ujejwe amahoro n'umutekano uyu munsi n'ibintu bwa mbere hoho bibabaje kubera cyashatse yuko bafata iyo ngingo nuko ari mabi yakakorwa mu Burundi kandi amabi bibandanye gukorwa kubera abantu baricwa bakanyuruzwa abandi bakabura irengero ryabo eka amabi menshi yaba amabi ajyanye n'ibya politike n'amabi n'ubandanya aba kandi uyu munsi Burundi bwaranse ibiganiro kuganira n'aba nabo bafite ibyo basaba igihugu cy'u Burundi ubwo uyu munsi rero nibyo basabye turazi neza yuko atagiye bazosura gushyira mu ngiro basabye ko bogira imigendanire hamwe n'andi mashyira hamwe hakaba guhahira atazira muntu hakaba cyane cyane gusubiza hamwe abarundi ariko urabyo umunsi ngendo ihari ya leta y'uwo munsi si abantu bihutira cyane rwose gusubira hamwe n'abandi urabye amajambo yo kuravugwa y'amajambo yo kuba urwanko abijyanye n'ubwoko uyu munsi aho bwashyize imbere haske haba rusansuma ushingiye ku bwoko ubwo ku munsi rero twavuga yuko inama nkuru y'umutekano ya ONU yoba yihuse gukura ku rutonde rw'ibihugu birabwa n'ico gisata uyu munsi abantu banyiruzwa bakicwa none twavuga yuko umunsi rero abarundi bagiye kuba abandi abarundi bakeneye yuko rero hogira abitaho bikorera mu gihugu cy'u Burundi kubera ejo tuzosanga ibikorera mu Burundi hamwe tuzosanga abantu bariko baricuza bati iyo bamenya iyo bamenya
kiganiro ni wibaziki kuri Radio Nzamba gateka kawe nanzimenya Francis ari muri komine Mutambu mu ntara ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura Rirare nawe rafise ico avuga kuri iyo ngingo iyo gukura u Burundi mu rutonde rw'ifata kibanza mu rutonde rw'ivyigwa vyuko ari mu bihugu bitagira umutekano
aho gutsimba kazi intwari bereye navyo nyene ibintu babishobora kuko iyo yabo bishoboye by'ukuri bakatsimba kazi intwari bereye bosubije rwasa insinzi yatsindiye kuko baranze yuko batatsinze baranze yuko amatora aheruka haronse 25%. Ubutegetsi n'ubwa rwagwasa rero ntushobora gutsimba akazi intwaro rusange wiba amajwi ntushobora gutsimba akazi intwaro rusange uwatsinze ari watsindwaho watsindwa ari wahigwa buhonga agahigwa bunyamaswa njyewe ndibaza ibi bintu inama nkuru y'umutekano yawe niyagize yarabigize d'accord mugabo ntiyagiye cyo mwitega ku ntware ya Barisito Nande ku ntware ya Barisito Nande ya Barisito ndayishimiye n'abafadikanije kurongora igihugu barabikoze barabivuze n'akagagazo kenshi n'amanyama menshi batsubarahira tuvuga yuko igihugu cy'u Burundi cikuke nk'uko mama babivuga yuko amakunga atacafisa yivuga ko ubundi n'ubundi bashishikaye babandanije bakora gutyo kandi amahanga arorera rero abarundi cyo nobasaba ntibasamazwe n'ibyo oni nta kizopfa bafashije oni nta kizobamarira oni n'amatangazo oni n'amajambo gusibabwira mugo nta gikogwa ibikogwa n'ibya twebwe abarundi twebwe twe dukwiye gukora ibikwiye tukabiroranya
Kiganiro ni wibaza iki kuri radio Nzamba gatika kawe tukagaruka ku ngingo yishira hamwe muzamakungu niyo gukura Burundi mu nama y'umutekano zifata kibanza iyo ngingo ikaba yafashwe ku igerekezo rya kane uku kwezi muri uno mwaka nyene Ndwayo Epitasi ari inyabikere mu ntara ya Karusi tumve icyo avuga kuri iyo ngingo
mwaramutse neza cyo mvuga kuri ibyo je nabi nibirebene ko ndavuga kuko ibyo ibintu byamanyaga gusa nta kintu cyo kunya kimwe bigera bashira mu ngiro kubona rero oni ya kuyobora ubundi ku rutonde rw'ibihugu byigwa no kuvuga oni nta kintu cyafasha abarundi nta kintu cyafasha ahubwo isabe y'ireta y'urundi atibandanye ibyo boha babandanye kwica abantu tacamira guhotera gataya kadira muntu Nibyo mbona oni yo isa n'ibyi Burundi abategetse Burundi ko ni ahandi ho nta kintu kimwe oni cyafasha abarundi kandi si byubu gusa kuva na kera wumva kuva batangwa no kwiga ku Burundi oni nta kintu kimwe yigeze ifasha abanyagihugu bariko baramerwa nabi mu gihugu cyabo ko muri buka ingingo zigeze gufatwa muri iyo minsi yahera nta nimwe bigeze bashira mu ngiro oni nta nimwe yigeze bashira mu ngiro hani yafatwa ubundi bakayamiriza oni ntacyo yahinda kuko ayo ni oni nayo shanika ikabireka kuko ntacifashije abarundi nta kintu kimwe kiri kirabafasha nta kintu kimwe cy'akamaro yigeze ifata kugira abarundi baruhuke bitwara bari nopfa ko atakamaro yari ifitiye abarundi byo nibyo mbona kuvuga rero ngwira kwiye ngwira kwiye kutonde bw'ibyigwa nopfa ko bari baratete ko ntacyo bari baradufashe no yakari nta kintu kimwe gitobwe bari ko barafasha abarundi bari ko baramerwa nabi ni isabe yihaye ngo vure leta kugira ibanda ikore ibyo ariko rero ngwira tashamye kona kare nta wabuta urero babwiye ati bamenye ibyo mwahoramwe babikora nari girumva uho babagiye kwimona kuza no gusuba ko ni cyara kibituma abapatrika tugabanye bagi bagikuye urumva rero bagikuyeho nta kamaro ko kubandanya bagira bisuge ibyo bari kwaravuga cyo mpandura rero no kandi nibikebuke ahubwo barabe batabara abanyagihugu hakirika kuko bobandanye bayirekerana ibyirimwo iyi leta yacu urabona nta kigongo ifite abanyagihugu ni ukuyica gusa nta kindi nta n'akamaro mboni ibamariye abo ni uko no kugenda bibona
ikiganiro nibibazike kuri radio Nzamba gatega kawe na Ngirente Poncier ari muri komine Gitobe mu ntara ya Kirundo nawe aravuga arafise icyo avuga ku ikurwa ry'u Burundi mu nama y'umutekano bikaba byashyikirijwe ku igerekezo rya kane uku kwezi kwa 12 uno mwaka
Uburundi kwera kuri ku rutonde rw'ibyigwa mu nama ya ONU ijejwe umutekano by'infata kibanza bafatiwe ku byasabwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo kirongo inama y'umutekano abagize inama nkuru y'umutekano baremeje ku Burundi uva kuri urwo rutonde ariko leta y'Uburundi ikaba hari ibyo ngo yabanje gusabwa kugira ngo ibanze kwisunga ahanini uvyo narumvise ku maradiyo yanyu mwadondaguye ibyabaye nk'ibisabwa ahanini kenshi n'ibiri mu masezerano y'Arusha n'agateka kandi mu kubahiriza agateka kazi na muntu kubahiriza intwaro rusange no gutsimbataza amahoro no kunywanisha abarundi cewe icyo ndabyiyaza ko ndabona yuko igome abatwara igihugu cy'u Burundi byarabanezeye kuba barakuwe kuri urwo rutonde rw'ibyigwa mu nama y'umutekano ya ONU ariko naho banezerewe ndabona nuko ONU atakinini imari y'u Burundi n'abarundi ariko iyo yari byoshizwe mu ngiro ndabona ari umutego munini watezwe abayobozi b'igihugu cy'u Burundi kuko bavuze kubahiriza amahoro n'umutekano kugira byubahizwe bateza kwanza gukura imbonera kure mu gihugu bakazati ibigwanisho zikabanye gihugu nk'abandi bose icyo naco ntikibaho kandi ntigicoboka ku intwaro ya Evariste Ndayishimiye ikintu naco bavuga ngo kunywanisha abarundi ndabona yuko bisa n'ibizoyigora gose cyane ko kunywanisha abarundi ntibayirimwo ntikari ntibabirimwo ntibanabyerekwa kuko bavuze ngo kunywanisha abarundi ikintu citwa ubuhutu n'ubututsi cokugwa mu gihugu c'u Burundi umuntu ari cakeneye canke ari icagomba kuronka akakironka kuko gikwiriye akaza umuntu akaronka kuko gakwiriye avantage izi canke ziriya bakarabuke ukwirizwa avantage mugo batisunza amoko
Kiganiro ni bibaziri kuri Radio Nzamba gateka kawe twagarutse kwikugwa y'u Burundi mu rutonde rw'ivyigwa mu nama ya ONU y'umutekano akaba ari vyifata kibanza aho vyashikirijwe ku gerekezo rya kane ku kwezi kwa 12 uno mwaka wibaziki terera ivyiyumviro cyangwa ushikirize icyo ubivuga ko Isidori ari mu rusaka mu ntara ya Mwaro nawe twumve icyo avuga kuri iyo ngingo
akame kuri novuga ko rukuneshwa ahubwo banishijwe nene n'aba bategetsi bacu bo mu gihugu cyacu babanishije kuko bagumye bavuga ko amahoro ari umusesekara kuva kera none ubu niho tuvuga ko amahoro ari sawa atagati akazi na muntu kahungabana atantuze ya mu gihugu by'ukuri ko igitekanye igihugu ntaterambere igihugu nta gatya kazina muntu kubarijwe igihugu nyumya gihugu baracicwa bacyatogwa biziga reka no kuri nta politike ntimeze neza mu gihugu nanaho bavuga ngo cyakuwe ku bihugu bidafise umutekano mu isi ikomeze ku isi aho bumva bakoze icyumva hari icyo bafashije nta kimwe bafashije igihugu cyacu kiracyari mu ngorane nubwo bagikuye ku byigwa rw'ibyo biga ku byerekeye umutekano nta mutekano mu gihugu cy'u Burundi hari abanyagihugu baraguye ahubwo baguye ikivumvu emes njyewe nuko ndabibona n'ukuri aho ubundi ntacyo yabitumariye nta na kimwe sinzi yari yarateje no kubivuga mbere ubu sinova ngo ngo bigitse kubera hari amahoro ngo iki gihugu ngo gikuwe kunuze ya ku rutonde ngo nuko hari amahoro oya nta namba nuko ndabyibaza jewe murakotse na ubundi twebwe n'ukuri ibyo tubona mu gihugu nta mahoro tubona nta terambere nta na kimwe tubona kirimo kirakogwa reka murakotse mukibagira ishigwa mu ngiro
iragi yagusigiye Bibara Pieri ari muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro nawe agira atange interano yiwe kuri iyo ngingo
ndabaramukije jewe ibintu iyo oni irabivyagateka kazi na muntu yakuye ibihano ku Burundi nukuri je ni byanezereye kuko agateka kazi na muntu no mu Burundi baracagahungabanya agateka kazi na muntu baracagahungabanya kandi n'amatora yabaye uyu mwaka igihe Evariste Ndayishimiye atowe yagenze nabi yabayemo ubusuma bukomeye cyane barivye umugambwe senere wa Gwasa nicyo gituma rero ibi by'agateka kazi na muntu mu Burundi bugeze ubu ntibyubahirijwe nicyo gituma iyo nama nkuru ya ONU ijwe ry'agateka kazi na muntu yarihuse gose yarihuse cyane mugabo niyandi gusa igihugu kiguma ari igihugu abantu baguma ari abantu bisanzwe bari kubanza kuvugana na opposition nayo nyine ikatanga icyumviro cyayo kuko urabona abantu benshi bari muri opposition benshi ntibarahunguka baracyari mu buhungiro impunzi ziracyari impunzi mu bindi bihugu none wumva ibyo ONU yagize amakosa mu kuri jewe ibyo ONU yagize sindabishigikiye na gatoya sawa mutara
Murakoze namwe Pierre na Kaneza Ruka ari muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi arafise icashikiriza kuri iyo ngingo
ndabara mukije muraho mumeze amahoro muraho mumeze neza ya ego jewe rero uko ndabibona kuri iki cyegeranyo cyawo ni aka kanama kawo ni vema jewe simbona ikintu kamaze kabisa ibihugu simbona nje ndiko ndabirambo numengo no nugu henda abantu ce simboni ntacyo mbona ifasha none kuva Burundi umukaga uba mu ngorane kuva demerekenze abanye politika maburuga mu Burundi ni mutabare mu Burundi ifashe iki niki ariko bakaceceka bakirabya hijya nta na kimwe bakoze nta na kimwe bagaragaje n'ukuri je mbona ahubwo arwe nk'ukumaramara vema ni nk'ukumaramara kufata iyo ngingo yo gukura ku bihugu bidafite umutekano ni barananiwe byarabananiye ntacyo byari bimaze kuba bari bavuga gusa ngo igihugu cy'u Burundi ngo ntikibahirije agati y'akazi na muntu gutyo gusa none kubivuga gusa ni igiki bafasha ni igiki badukorera kugira katika kazi na muntu kubahiriza
kiganiro ni wibaziki kuri radio Inzamba gatega kawe na Butoyi Jean Marie ari muri komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega arafise icyashikiriza kuri iyo ngingo
ndabara mukije yewe ibintu iyo oni irabije gatega kazi na muntu yakuye ibihano ku Burundi n'ukuri je ni byanezereye ivyanezereye kuko agati y'akazi na muntu n'uwo mu Burundi baracagahungabanya agati y'akazi na muntu baracagahungabanya kandi n'amatora yabaye uyu mwaka igihe Evariste Ndayishimiye atowe yagenze nabi yabaye mu busuma bukomeye cyane bari ibyo umugambwe senere wagasa nicyo gituma rero ibi by'agati y'akazi na muntu mu Burundi bugeze ubu ntibyubahirijwe iyo bituma iyo nama nkuru yawo ni ijwi ry'agati y'akazi na muntu yarihuse gose yarihuse cyane mugabo ni handi gusa igihugu kiguma ari igihugu abantu baguma ari abantu bisanzwe bari kubanza kuvugana na opozisiyo nayo nyine ikatanga icyumviro cyayo kuko urabona abantu benshi bari muri opozisiyo benshi ntibarahunguka baracari mu buhungiro impunzi ziracari impunzi mu bindi bihugu none wumva ivyo ni yagize amakosa nukuri jewe ivyoni yagize sindabishigikiye na gatoya sawa muturakoze
twakiriye umunywanyi wa nyuma nawe akaba ari Gervais Nibigira asubiye gusaba yuko hari indi ntererano kuri iyo ngingo yafashwe yo gukura ku rutonde igihugu cy'u Burundi by'imfata kibanza ku vyigwa mu nama ya ONU y'umutekano
nta muntu ukemereza neza yuko umunsi rero leta igiye kuvuga n'abatavuga rumwe igiye kugura amaradiyo igiye kugurura amashyirahamwe yigenga anasaze na muntu canke igiye kugendanira imigendanire n'ibisata byawe ni mwazi yuko nk'igisata kijejwe anasaze na muntu cyagetse mu Burundi cugawe unaho n'ibiro by'uwarahariye igisata cyawe ni mu Burundi byarugawe kuko cyateye kintu cyane mu gihe cy'ubushinwa kabiri bizaba byamaze kugana kuba ko umunsi rero abageze iyo nama nkuru y'umutekano bashobora kubakorera ku majambo cyane ashyizwa na leta y'u Burundi ngo yuko amahoro yiraye ko uyu munsi byose bimeze neza ko bya politiki byose byaheze afiye gusa ingwano y'iterambere ariko nta munsi ni mu bijyana atamuntu yahohotewe atamuntu yamewe nabi urabye n'ingene uyu munsi imanza zirwa byacibwa ikibwa insango ndangonde aho usanga abantu bose badashobora kuronka uburenganzira bwo kwiregura mu byo bagirizwa rero umunsi uvuga yuko rero mwibwa yuko ingingo ije gutuma abarundi badashobora guhotorwa gusumba kora bwo ati na yawe ni muhamwe twaza uyu munsi ntacyo zobabwira ntacyo ishoboye kubera mabona yuko yadukuye no ku rutonde rw'abantu barahabwa niyo na nkuru y'umutekano yawonye kina cyo cyose dusaba nuko rero abarundi bashobora kuraba bugene bakaza bashobora kwirarira bashobora kwicungera kubera nta muntu uvuga yuko umutekano giye kubona kubera bakuye ku rutonde ahubwo dushaka kugira gutse dushabishimiriza bwo bati twebwe twashinderurayi uyu munsi rero tukabirushatse ntawo ni ntaki maze yuko umuntu atacha cha CPI kijejwe ubutungane yuko bavuye umunsi rero uvuye uko umunsi Burundi biko burakengera makungu yose hama kuguna umunsi rero yacu rero abashigikira ariko arashaka yuko bosubirana kugira ngo cyane cyane abasanzwe bakora mu bucu Burundi bakora mu mashami mu makungu bashaka ngo aho bakoreya njye no umuntu yo kwibaza ariko ejo bizobababaje kuzokumva aho mabati abantu bapfuye kandi banyirujwe ariko ntagire ubakira cyado cyo Burundi nje tubisaba yuko umunyamabanga mukuru wawe iyo hubiyana cyane cyane rwose ukabera mu Burundi kugira ngo ejo Burundi ntaze yicuze avuga ati yo tumenye
Kiganiro wibaziki tariko turabashikiriza kuri radio inzamba gateka kawe kugarukiya ha tibutse yuko twariko turavuga kwikurwa y'u Burundi vyimfata kibanza kuvyigwa mu nama ya UNI y'umutekano byashikirijwe ku igerekezo rya kane ku kwezi kwa 12 uno mwaka tubashimire mwese mwagize icyo muterera namwe mwari ko murakurikira kino kiganiro mwinga bw'izuma tukaba twari kumwe na Inosa ku bw'Imana Prosperity Nzisabira nigera ariko nakibashikiriza naho buta
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twa kure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Kwa kwa ndere kwa kani ya kwa 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 k